Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri nigenekerezo rya 2023 ruheshi no mwaka wa 2026 nchuti namwe bagenzi mwashimiye kurikira radio Nzamba gatyakawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango rya makuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingi nkuru nkuru sikurikira hari radio nshasha yitwa Rondera FM yaraye yuguruwe ingozi iteye amakenga kubizohava bizabiravugirwamo biturutse kuri bene kuyishinga basanganywe ishirahamwe bimenye Communication Center yigisha urwango n'amacakubiri mu Barundi Kwigenekerezo rya 2023 ruheshi no munsi mpuzamakungu wahariwe abapfakazi uyu munsi ukabushitse mu gihe mu Burundi agateka k'abapfakazi katubahirijwe aho benshi banyagwa ibisigi byabo bari bubakanye abandi bagahabwa ku nguvu abubakana bamaze gupfakara Mu Burundi buri mu bihugu bigaragara ko bishobora gushikirwa n'injyane zijanye n'amatora muri Afrika yo mu gice cya Sahara ibyo biri mu cegeranyo kijanye n'amatora yo muri 2026 na 2027 cyashizwe ahabona n'ishyirahamwe yitiriwe Kofi Annan icyo cegeranyo kivuga ko amatora yo mukuru w'igihugu Yimirije azoba yiganjemo icuka cy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ayana yandi ni mukanya stangwe kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasiye kwaramutsa Hada yihuguruwe iradio nshasha yitwa Rondera FM ifise icicaro ingozi iyo radio bene kuyishinga bari basanganywe ishirahamwe bimenye Communication Center yigisha urwango n'amacakubiri amakenga rero akaba ari menshi kubigiye kuzuvugirwa muri iyo radio idonido na Julienne Muzinga
Hara yavutse iradio yitwa Rondera FM muri komini ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera kuri wa 21 ruheshi umwaka wa 2026 iyo radio bavuga yuko ariyo izo bijejwe guhimiriza ibiganiro no gufasha mu burimyi n'ubworozi iyo radio ikaba yashinzwe n'uwitwa Tadeziga Masabo uyu akaba yaramenyereye cyane mu mbuga hwaniro akora ibiganiro byigisha urwanko rubima cha kubiri yo kwanka ubwoko bw'abatutsi haba mu Burundi no mu karere Burundi burimwo ibyo bigatuma hari abagira amakenga yuko iyo radio Rondera FM itoba icyo gukorera mu ngata canke kugwiza amacakubiri mu Burundi no mu karere Burundi burimwo
urakoze Julienne Muzinga ishyirahamwe ry'abapfakazi mu Burundi avere ribona ko agateka k'abapfakazi katubahirijwe mu Burundi Octavie Ntakirutimana ayirongoye akaba afatira kwihohoterwa bakoregwa haba kunyagwa ibisigi by'abashingantahe babo canke guhatirwa kubana n'uwo wese batifuza ni mu gihe kuwa 2023 ruheshi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umupfakazi Octavie Ntakirutimana asaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bibazo biranduranwe n'imizi tumukurikire
agateka k'abapfakazi mu Burundi ntikubahirijwe na gatoya kubera barasuzugurwa barakumirwa baraharibwa ivomo barakorerwa amabi yose ashoboka bivanye n'ikibano bivanye n'aho umwe umwe wese abaye nubwo bidashikira bose binovuga ko ahanini bikunda gushikira abapfakazi ba mikoro make abapfakazi batize ariko ntidushize kure n'abize cyane n'abafite amikoro bashoboka bashobora kubaho ikibuza yuko bahura n'ibibazo bipfanye n'ubwo bupfakaza. Ibyo bibazo nyamukuru rero si ibindi, hariho kunyagwa ibyabo cyane cyane ibyo baba basigaranywe n'abacanse babo, ugasanga imiryango bari barashatsemwo irabanyaga ibyo basigaranywe kubera imvo izi canke ziriya, ariko hanini hakaba ari kubera ka gatotezo umupfakazi agirirwa. Harivo nk'ivyo gufatwa ku nguvu, hariho ivyo gushaka ko bubaka n'abandi bantu ku nguvu, cyane cyane nko mu miryango bari barashatsemwo ari nka sebukwe canke muramuwe akifuza yuko basubira kubana, naho uwo mupfakazi ataba bikeneye ukamenga bubana ku nguvu. Icyo dusaba twebwe, dusaba yuko leta niwe mubyeyi wa twese yodufasha ibyo bibazo bikagabanuka mbere bishobotse bigahera, na cyane cyane ku bijyanye n'ubucamanza ubutungane. Tugasaba yuko hoba inyigisho ku bajejwe ubutungane bakamenya yuko umupfakazi ari uwo gusonerwa, ari uwo kumvirizwa igihe afite ijambo, igihe afite ukuri.
Inzamba
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Vasito Ndayishimiye arasaba ko ibihugu bya Afrika byokorera hamwe mu kugwanya ikiza cya Ebola. Ibyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye yabivuze kuri uno wa kabiri mu kiganiro n'amenyesha makuru inyuma y'iminsi ibiri yaramaze mu rugendo muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Akaba yizeye ko icyo kiza kizogwanirizwa hamwe nikibandanye ciha inganda muri kano karere. Tega matwi umukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye.
Cette maladie il ne faut pas la traiter sans
iyo ngwara ntawe uyirinda adashikiye ubuhinga mu vyerekeye amagara y'abantu. Akabura intanga nuko Burundi butigeze kugara imbibe, ariko ntawuranduriye ingwara turabona. Tugize gufata ingingo zijanye no kwirinda icyo kiza dufatikanije n'inzego za leta iharanira demokarasi ya Kongo. Icyo gituma mboneho akanya ko gusaba cyane cyane amaleta ya Afurika gufashanya mu kurwanya icyo kiza. Si kiza cyo giterwa nk'ikiza gihitiye cya COVID-19. Nasabye amaleta kutugara imbibe kugira ngo turwanize hamwe iyo ndwara.
Nkuko nababwiye Burundi buri mu bihugu bigaragara ko bishobora gushikirwa n'injyana zijyanye n'amatora muri Afrika yo mu gace ka Sahara. Ibyo tubisanga mu cegeranyo kigaruka ku njyana zishoboka mu matora yo mu mwaka w'2026 n'2027 giherutse gushyirwa ahabona n'ishyirahamwe ryitiriwe Kofi Annan. Ku bw'icyo cegeranyo amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027 ngo azoba mu cuka kizoba cihariwe n'umugambwe uri ku butegetsi ukutigenga muri politike hamwe no kwishyira no kwizana mu burenganzira bw'abanyagihugu. Ibiri mu cegeranyo tubibaza mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo.
Icyo cegeranyo cy'ishyirahamwe gitiriwe Kofi Annan giha amanota Burundi 88 kuri ibice 6%, kikabona ko bishyitse ku bice 98 n'ibice 4%, ahazoshika injyana zifatiye ku matora. Abo basohoye icyo cegeranyo bibutsa ko amatora yatunganijwe mu gihugu inyuma y'intambara ryamye arangwa n'iterabwoba, abanyagihugu bateshwa izabo n'injyana za politike. Bamenyesha kandi ko umugambo wa CNDD ariwo wihariye ubuzima bwa politiki mu Burundi kuva mu mwaka w'2005. Ibyatumye inzego zitandukanye zisuzuma ibikorwa bya leta zitagira ingufu zikwiye. Icyo cegeranyo kiragaruka kandi ku byaranze amatora y'abashinzwe amateka n'ay'abahanuzi b'amakomine muri ruheshe umwaka w'2025, aho umugambo wa CNDD-FDD watsinze cyane ku bice 96%. Ibyo bikaba byatumye abatavuga rumwe na leta batagira ijambo mu nama nshinga amateka. Muri icyo gihe nyine umugambo wa CNL utavuga rumwe na leta wari ufise igihagararo usa n'utakigira ingufu bitewe n'injyane ziurangwamo. Ku bw'abo bahinga ngo hari ibimenyetso bishobora gutuma amatora y'umukuru w'igihugu muri 2027 arangwamwo icuka kitari cyiza. Muri ibyo harimwo iterabwoba ribandanya gukorwa kenshi, ugasanga bikorwa n'abajeje intwaro hasi n'imbonerakure umugambi uri ku butegetsi. Icyo cegeranyo kirerekana kandi ibijanye n'ikumigwa ry'abatavuga rumwe na leta, ibibazo bijanye n'ubutunzi hamwe n'injyane zivugwa mu karere k'ibiyaga binini. abagize iryo shirahamwe yitirwe Kofi Annan basaba ko hobaho umuco na cyane cyane mu bikorwa by'umugujejwe amatora gukingira abamenyeshamakuru n'abarorerezi b'amatora bakongera bagasaba abajejwe umutekano kutagira aho bahengamiye muri ayo matora. Mu gusozera basaba abafasha Burundi haba mu karere no mu makungu gukurikiranira hafi bibera mu Burundi kugira bazokinge injyana uko zoba zimeze kose kugira ngo tora azokwitabigwe na bose kandi mu mwidegembyo.
Urakoze Bertrand nda kuri yo nino ngahacu dusozera no makuru nkabashimiye mwe mwese mu duteze yompi ngashimira nabagenzanje umwe wese ugite ciwe bamfashe kwatorokaniriza mugire aho mba mwubahwe manyu no mu byanyu na gahwana.